Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri Micro muri kumwe na Joe Diane nyina hazwi ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye kuri no wa mbere tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, ariko reka tubanze tuyahere kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassani kuva kuri uyu wa mbere aratangura urugendo rw'iminsi ibiri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibijyanye n'uru rugendo turabigaruka ko mu buryo burambuye mu makuru y'iwanyu mu ntara ya saa saba z'umuhingamo na saa kumi mu masaha yo mu Rwanda n'u Burundi. Muyanda avuga muri Afrika, perezida wa Zambia Edgar Lungu yarategetse ko abasirikare barungikwa guhagarika intureka zijyanye n'amatora imbere y'itunganywa ryayo itekanijwe ku itariki ya 12 z'uku kwezi k'umunani. Perezida yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Mu bice bitari bike by'igihugu, abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi Patriotic Front hamwe n'abo umugambwe Unity Party for National Development utavuga rumwe n'ubutegetsi baratanye mu mitwe bakoresheje imipanga n'amashoka ndetse n'imbugita hamwe n'ibindi bikoresho. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryavuze muri raporo iheruka gusohora ko kutihanganirana muri politike kwiyongereye kuva aho Perezida Lungu asubiriye Michael Sata inyuma y'iyicwa ryiwe mu 2014. Madagascar yaratangaje ejo ku munsi w'Imana ihagarikwa ry'abajenerali batanu hamwe n'abaofisiye b'igipolisi bafise amapete akuze baregwa kugerageza kwica perezida Andry Rajoelina. Umushikiriza manza mukuru wa Repubulika Bertine Lazafiarinovi yavuze ko kugera ubu abantu 21 bamaze gufatwa no gutohozwa ko abantu batandatu barimwo abafaransa babiri barafashwe nabo nyene bakekwa kugira uruhara muri uko kugerageza kumwica.
Washington, ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyaremanze ko cyagabye ikindi gitero cy'indege ku barwanyi ba Al-Shabaab, igitero kigize gatatu mu ndwi zidashika zibiri. Iki gitero cyeje ku munsi w'Imana cyari cyo gushigikira abasirikare ba Leta ya Somalia mu micungararo y'igisagara cya Kweikade muri leta ya Galmudugu iri hagati na hagati mu gihugu nk'uko igisirikare cya Amerika cyabivuze. Leta ya Somalia yatanguye ivuga ko icyo gitero cyabereye mu gace aho abasirikare ba leta bamenyerejwe na Amerika bariko bararwana n'intagondwa za Al-Shabaab. Nta makuru yatanzwe nimba abo barwanyi barakomeretse canke barishwe. Mu makungu muri Leta Zunze za Amerika, umuhinga mu by'indwara zandukira yavuze ko igihugu kiri mu mibabaro muri ibi bihe ubwoko bw'umugera wa corona bwiswe Delta buriko burarandagata. Dr. Anthony Fauci, umuhanuzi wa Perezida Joe Biden mu by'amagara y'abantu, yabwiye televiziyo ABC yaha muri Amerika ko ibintu biriko biraba nabi cyane, abyikika ku mamiliyoni y'Abanyamerika bataricandagisha uwo mugera. Kuva watanguriye kuboneka abandura bashasha biyongera mu ndwi ziheze, abantu bamwe bavuga ko bariko bariyumvira guhabwa urwo rucacu, ariko hari abandi bahari ubwo mamiliyoni bavuga ko batarota urwo rushinge rugera ku mibiri yabo naho abategetsi bobinginga uko bashoboye kose. Amerika ubu ironka abantu 70,000 bandura buri munsi, biyongereye hafi 60,000 ugereranije n'indwi zitandatu ziheze. Perezida Joe Biden mu ndwi iheze yarategetse ko abakozi ba leta barenga 2,000,000 babwirizwa kwicandagisha imbere yo kugaruka mu biro mu mezi ari imbere. Abatazobikora bategekwa kuzokwama bipimisha kugira berekane ko batarandura.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio Jovewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31, na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika. Incamake y'igice cya kabiri cy'amakuru tubafitiye muri kano gatondo mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri no wa mbere amashuri y'abana bimenye reza kugera kubageze mu wa gatatu mashure mato mato no munsi kwa mbere barasubira gutangura kwiga abavyeyi none biteguriye gute gusubira kurungika abana babo mu masomero
ari wakora da ntari kubona akora imwe warufite kunda akora ntari kubona uko akora kwera kuma mu rugo nyine biratutunga none kwako kandi twicaye dutuje ntacyo kigo kwa.
Uyu ni umwe mu bavyeyi bavuga ko batari biteguriye kurungika abana ku ishure muri uko kwezi k'umunani kuko bari bazi ko bazosubirayo mu kwezi kw'icenda nk'uko byahoze. Ino nkuru niyerekeye insanganya y'ubwato yaraye ihitanye abarenga cumi mu kiyaga ca Tanganyika ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mukanyi sase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Eka makuru yacu tuyahere muri territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ahavugwa insanganya y'ubwato yaraye ihitanye abarenga cumi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Igitigiri c'abari muri ubwo bwato bwari buvuye ibuvira bwerekeza ahitwa Kazima bugakorera insanganya mu kiyaga ca Tanganyika ku ruhande rw'ahitwa Bulumba ntikiramenyekana kuko umudereva yari afise urutonde rw'ingenzi zari ziriye muri ubwo bwato ariko aratwara yaciye ahunga aki mara gukora iyo sanganya abandi bo babaguye muri iyo sanganya barasharondezwa nkuko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ubwato bukozwe mu mbaho buzwe ku izina rya Faraja bwari buvuye uvira bwerekeza ku kigo cy'ububwari kiri mu sekteri ya Mutambala bwageza hitwa Bulumba ho muri grupu ma babungwe sekteri ya Tanganyika bukora impanuka yitanya abantu barenga 9 nkuko byemezwa n'umuyobozi ushinzwe ubwikorozi bw'abantu n'ibintu mu kiyaga cya Tanganyika mu mazi ya teritwari ya Uvira. Komiseri Munganza Amani cyakoza amakuru ijwi rya Amerika rikesha umuyobozi wa Societe Civile muri sekiteri ya Tanganyika Bwana Imamu Sami waraho barimo barokora abo bantu bakoze impanuka yemeza yuko muri ubwo bwato bwari bwikoreye imikeri esanse ibishyimbo ndetse n'abantu barenga 80 bamaze kubona imirambo y'abantu 11 baguye muri iyo mpanuka y'ubwato.
Idadi ya watu waliofariki ni 11.
Yagize ati umubare w'abantu bapfuye ni 11 barimo abagore 4 n'abana 7 abarokotse ni abantu 76 Imamu Sami akomeza kuvuga yuko umubare w'abandi bantu bakiri gushakishwa utaramenyekana bitewe nuko kapiteni warutwaye ubwo bwato ari nawe warufite liste y'abagenzi yamaze gukora impanuka arahunga. Uyu muyobozi wa Societe Civile asobanura yuko babifashijwemo n'abarobyi urubyiruko ndetse na serivisi ya Martin ejo mu gitondo bazakomeza igikorwa cyo gushaka ibintu n'imirambo ishobora kuba itaraboneka kubera imihanda yo mu teritwari ya Fizi yangiritse. Usanga inzira imwe abaturage bakoresha mu kunyuramo ari ikiyaga cya Tanganyika. Emmanuel Kirampeba ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda anyura mu kiyaga cya Tanganyika agiye Uvira avuga yuko uburyo batwara ibintu n'abantu muri iki kiyaga bishobora kongera umubare w'impanuka.
Ari nawe tugenda muri gasanga n'ubwato buri kuyora amazi gakiye gakiye umuntu akaba nyine yihebye avuga ati nayo imana wa nyinazi nibyo hari n'igihe hari ubwato kabisa mu mijyi kubera abantu babaye benshi abantu bagakoma imbiri bikaba byuza nisanganya bivuye no kubwoba bwato bw'ingenzi hari n'indi ishika ugasanga n'umuhoteri ufite mu mazi adakigira zimwe ubwato butangiye kuzunguruka ari abantu usanga bifite mu maso tadiyone ko
umuyobozi wa Societe Civile muri sekiteri ya Tanganyika Bwana Imamu Sami avuga yuko muri mwaka 2021 amata atandatu ari amaze gukora impanuka muri iki kiyaga cya Tanganyika. Izi mpanuka ziterwa ahanini n'ubwinshi bw'imizigo bapakira muri ayo mato. Vedaste Ngabo kugaradijwe rya Amerika uvira mutara kivuye.
Vedaste Ngabo urakoze tuve ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Rwanda ha mashure yo kwimenyerezamwo na matomato kugeza mu mwaka wa gatatu no musi kuwa mbere itariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani aza gutangura ningingo ikurikiye ikurwaho rya gahunda ya guma mu rugo yari yashiriweho umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali n'utundi turere umunani. Inkuru y'umenyesha makuru wacu asumta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Minisiteri y'uburezi itangaza ko aba banyeshuri bagiye gutangira bazarangiza umwaka w'amashuri mu kwezi kwa cyenda. Leta kandi yatangaje ko iki cyemezo kinareba abana bo mu mirenge 52 yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki izakurirwaho ntiramenyekana. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney uyobora Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu atangaza ko bagiye gufasha abana n'abarimu bari mu mirenge ya guma mu rugo kugira ngo nabo bazatangirane n'abandi.
Kubana bo muri primeri sibura umwaka na primeri kuva mu wambere kugera mu wa gatatu muri iyo mirenge irimo iguma mu rugo nabo bazatangira kwiga, ari ndetse nabo n'abarimu babo bazafashwa mu buryo kugira ngo babone inzira bacamo. Ariko ibyo ntabwo ari bisa n'ubushize igihe gisagara na zahuye zari biri muri guma mu rugo abana barigaga, kubera ko abana ni batoya hafi ya bose bari hasi y'imyaka 19 19 kumanura. Icya kabiri ni bakeya, abarimu ni bakeya, nubwo bafunguriwe kuza kujya ku mashuri harakazwa n'ingamba z'isuku kandi abana batoburira ntabwo ari mu barwara benshi.
Umubyeyi wavuganye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko iki cyemezo cyabatunguye, nubwo Minisiteri y'uburezi ivuga ko yari imaze igihe yarasohoye iyi ngengabihe.
Ahubwo nyine nari nkitwari kwa cyenda sinumva ko ari mu kwa munani, ntabwo twari twiteguye nk'iyo twitegura ku kwa cyenda kuko twari dusanzwe tuzi. Yatugora bari baza kubera ko akazi kose karahagaze kahaguma mu rugo. Ari uwakoraga ntari kubona aho akora, ino wari ufite ukundi akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biratutunga none kubera ko twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora.
Ubwo se uzaba wabashije kubona ibikoresho byose umwana akenerwa?
Oya, buriya nzabanza ntidefande muri bikeya, kuba babitubwiye tuzabyifashamo uko dushoboye.
Nubwo gahunda ya guma mu rugo yavuyeho ndetse imirimo inyuranye ikaba izongera gufungura guhera kuri iki cyumweru, Minisiteri y'ubuzima ivuga ko bidasobanuye ko icyorezo cyarangiye. Umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri Mpunga Tarcisse yumvikanye asaba Abanyarwanda kuguma kwitwararika.
Ntabwo COVID wayigabanya ngo uyikureho mu minsi 15. Ushaka ko ya COVID wayihashya ukoresheje guma mu rugo byagusaba nibura iminsi hagati guhera kuri 25 kugeza kuri 45. Ibyo rero byonyine ntabwo byatuma abantu babaho n'ubundi, kuko indwara yonyine n'ubuzima bundi bakeneye kubaho. Ariko nabwo ntabwo ibintu byose bifunguye kugeza ubu ngubu, harimo byinshi bitarafungurwa. N'ibifunguye nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo abantu indwara yashyizwe mugende mukomye mugomba gukora. Hagomba kubamo ngo ubufatanye bw'abantu hagati y'inzego, yaba Leta, yaba abaturage, yaba n'inzego z'umutekano cyangwa inzego zikora enforcement nka polisi, kugira ngo twese dukorere hamwe duhuze imbaraga kandi tugire ibyo tumara iki kibazo.
Guhera kuri iki cyumweru ubuzima muri Kigali no mu turere umunani twari twarashyizwe muri guma mu rugo burongera gusubira mu buryo, ariko abayobozi bagasaba abaturage kudahita birukira mu mihanda nta mpamvu igaragara ibajyanye. Nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguye, kugeza ubu hari ibindi bikorwa bitarafungurwa birimo insengero, utubari ndetse n'ibirori binyuranye birabujijwe. Asumta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kabuyi, na wewe urakenuye. Mu gihugu cy'u Burundi naho havugwa ukwima impusha zo gukora ibiteramo ku baririmbyi babiri b'ivyamamare barimo umunyarwanda Israel Mbonyi azwi mu ndirimbo zo kuninahaza Imana n'umurundi Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu. Ivyo biteramo vyari bitegekanijwe hagati muri uku kwezi twaraye dutanguye kwa munani. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ibiteramo byasebejwe n'umushikiranganje w'intwaro ya gate mu gihugu n'umutekano byari byitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Byari bitegekanijwe ko ibyo biteramo bizomara iminsi 3 ku itariki 13 gushika kuri 15 z'uku kwezi k'umunani. Ivyo bereye hagati mu gisagara ca Bujumbura kw'ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bwagize buti umuririmbyi Israel Mbonyi yategura ibiteramo vyobereye mu Burundi ntibizoba. nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha. Ubwo bushikiranganje bwerekanye ndabandi bo kwitavye ivyo biteramo babuze uruhusha. Ni nko witwa Itayiwacu Bruce azwi cyane nka Bruce Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa akina mu gakino kitwa Papa Sava yiyita Ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda. Umushikiranganje w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije kuwa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ivyo biteramo.
Hari bindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano. Warabantu baje gukubita umuziki bavuye Rwanda. Nawe tuzemerera yukaza gukubita umuziki Burundi avuye Rwanda ari bugaranye watuzanira karamba. Twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi.
Undi nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu umuririmbyi w'umurundi. Abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo. Ibiteramo bo kwitabiriye byateguwe n'ikigo Akeza Creation giteze imbere imico na karanga. Valentin Kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo byasivye yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko. Yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'iminsi 10 ari naryo ryoberiyemo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure. Twashatse kumenya neza ikinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mu begereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo. Yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubw'umutekano wiwe. Yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanyi w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene. N'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka. Murumva rero ko uwo mutambukanyi ariwe leta yashize imbere kurusha Akeza Creation. Harimo izindi nyungu kumburezi uwo mutambukanyi kuko afise umugabo akomeye muri leta. Uko niko yatubwiye ubuyobozi bwa Akeza Creation buvuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri hamwe bisivye. Ubwo buyobozi buvuga ko bwo bwo buhawombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Uwegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi ry'Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi Israel Mbonyi kugira ngo agire icyo bivuze ko ariko twamukenye. Icyo bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda seje nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i Bujumbura. Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu wewe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika ari Nairobi muri Kenya yagize ati ndababaye kubona nankigwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje. Simo nico bampoye ariko ntakundi narinzi ko nzobica bigacika twe na Mbonyi. Kurundi ruhande ariko ibiteramo by'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afite ababyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo vyari vyiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi. Basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cane cane itariki 13 arizo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'2004. Umwe muri bo yabibwiye Ijwi ry'Amerika kw'izina ry'abacitse ku icumu ico gihe.
Umuryango w'abacika cumi buri mwaka dutanga itangazo dusa umurenge wose ku isi ko yakubahiriza ayo matariki kuko kuri twe nk'ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo byose nkeretse gusa ibijyanye n'ibintu byo kwibuka.
Naho biri uko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko indirimbo zihuza abaririmbyi b'abarundi n'abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ivyo bihugu bibanye byari bimaze igihe bidacana uwaka. Yibaza ko ingingo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbyi b'abanyarwanda ari ya politike. Asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda twoshigikirwa ibiro byo kumenyesha makuru mu bushikiranganje bw'intoro hagati n'umutekano byatubwiye ko iyo ngingo ari ntasubigwamo ku mvo zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kuba dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abakunzi b'imikino na sport, ubu naho ni wa mwanya wanyu. Amakuru y'imikino na sport tuyahera mu Burundi, ahiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza kaminuza z'u Burundi ejo kwa Mungu ariho ryasozerwa. Ibibanza vya mbere muri rusangi mu bahungu no mu bakobwa vyatahukanywe na kaminuza y'igihugu. Umurwa maguru mesaje Ngozi nawo waraye ushitse i Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania, ahugiye guhiganwa mu nkino za Sekafa Kagame Cup zihuza imirwi yabaye ya mbere iwabo. Ibi byose twabiteguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Izo nkino zahuje amakamino 13 yo mu Burundi zabereye ku kibuga cy'inkino cha Muremera kiri mu gisagara cha Ngozi. Abanonotsi bo muri izo kaminuza niho bari bahuriye aho habaye inkino zitandukanye zigera kuri 21. Mu kwiruka, umusore Billy Carle Ingabire yiga kuri Université y'Ibiyaga Binini akaba ariwe yitwaye neza mu kubu wa mbere ku metero 800 ku metero 800. Amenyesha ko yitegura neza cyane buri munsi iyo ivyigwa bitamuciriyemwo. Amenyesha ko icyo yifuza ari kuzoserukira Burundi mu mahiganwa akomakomeye.
Ashimara ko bishobora kubifasha byose nk'abandanya amafirima nk'abameze neza nk'umeye cyo gukora cyoco ni entraînement nk'abandanya amafirima. Nta kindi kintu kuko byose biva mu bikorwa turakora Imana ikahezagira. Nshya tuba nanje ntazigira amagarika mbandanya kuko ariyo nzira nafashe kandi impano Imana yahezagije igeze kubandanya agira kure.
Kaminuza y'u Burundi niyo yabaye ya mbere mu bahungu no mu bakobwa. Ahike nkuru nziza yaherekeje abo banonotsi ba kaminuza y'igihugu aratubwira igituma baba ba mbere.
Twebwe ahantu hari bamegana hose twazanye abantu babiri babiri kandi afite n'ibibanza byiza cyane kuba twagiye mu finale hose kandi afite n'amakipe duhore kandi si n'ubwa mbere dutwara ibikombe byose byateguwe na minisiteri kubera ibikombe bya minisiteri bizo hari imyaka ibiri bibaye n'umunsi wa gatatu. Mvuga yuko twazanye abakinnyi bameze neza, dufite n'amahore ameze neza, dufite amahore utubigisha ubuhinga tansebetemwe kandi turacuraho amata meza urabye ubuhinga.
Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yari yishikiye aho Ingozi yatekereye impanuro abasore n'inkumi bari baje guhiganwa.
Twagomba gusaba rero mwebwe mwese banonotsi muri mu makaminuza atandukanye ngo uyu mugenzo wo guhiganwa mudahezanyayo uzubarange no mu buzima bwa misi yose. Mu guhiganwa mwatweretse ko mwashizemo inguvu zidasanzwe kugira mube abambere canke mube mu bambere no mu bindi vyirwa byo mu mashure mugende mugire gutyo. Nta kibuza ko mwimbu uzoca ugenda neza nk'uko biba mu nkino canke mu kwinonora imitsi.
Mwamenya ko izo nkino zihuza amakaminuza y'u Burundi ari ubwa kane zitunganijwe. Mu mupira w'amaguru naho abakinnyi 19 b'umugwi w'umupira w'amaguru wa Message Ngozi bashitse amahoro i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania aho bagiye kwitabira amahiganwa ya Kagame Cup. Muri abakinnyi ba Message Ngozi harimo bane bari kumwe n'umumenyereza wabo Jimmy Ndayizeye bari bamaze iminsi mu nkino za Sekafa z'imigwi iserukira bihugu zabereye muri Ethiopia zihuza abakinnyi batarenze imyaka 23 aho Burundi bwatahukanye ikibanza cya kabiri. Iryo higanwa rihuza uko umwaka utashe imigwi yabaye ya mbere mu bihugu iwabo muri kano karere ka Afurika y'Ubuseruko. Message Ngozi iserukira Burundi iri mu itsinda rya kabiri ririmwo imigwi ya Young Africans na Kemkem FC zo muri Tanzania na KCCA yo mu gihugu cha Uganda. Igikombe giheruka kikaba cyatahukanywe na KCCA mu mwaka wa 2019 mu nkino zabereye Kigali mu Rwanda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukurirwa mu ngata na mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda watubwira yagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Kwa gatanu icyumwe rishize habaye inama yahuje ubuyobozi bw'ishyiramo ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'abanyamuryango baryo bahagarariye amakipe atandukanye. Muri iyi nama haganiriwemo ibirebana n'amarushanwa agomba kuba mu minsi iri imbere. Championnat y'icyiciro cya mbere iteganyijwe gutangira mu kwezi kwa cumi, kandi umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe kujya mu kibuga uzava kuri batatu ujye kuri batanu. Tukivuga ibirebana n'umupira w'amaguru, amakipe abiri agomba guhagararira u Rwanda mu marushanwa ya Afurika ya Maclub ategereje ko habaho tombora ngo hamenyekane amakipe bazahura mu mikino y'ikubitiro. APRFC iherutse gutwara igikombe cya shampiyona izaseruka mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere, naho AS Kigali ikazitabira irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Iyi kipe imaze iminsi yongera abakinnyi bashya mu rutonde rwayo ngo yiteguye gutangira imyitozo nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru wayo Francis Gasana.
Turimo kwitegura, twarasabye uburenganzira kubera ko kashandaro itariki cumi byibura abakenewe by'umweru bitari munsi hagati ya 6-8. Ubwo rero twarasabye itegurwa ubugenzuzi kugira ngo nibabona bikwiriye baduhe uburenganzira dutangire imyitozo. Batwemereye ko dutangira imyitozo burya igisabwa cya mbere ni abakinnyi na staff, kandi abo ngabo bose barahari. Ni ukugira staff nini ntawe twakuyemo, ariko nta nubwo ari na nini cyane twongeyemo Junior Mulisa birumvikana kugira ngo nawe azafatanya na bagenzi be, cyane ko na CAF mu makipe asohoka CAF nayo irabisaba. Ubwo rero twagombaga n'ubundi no kubahiriza n'amabwiriza ya CAF.
Tunyarukiye muri basketball. Ejo bundi kwa gatandatu mu ishuri rya Green Hills Academy riri Nyarutarama harangiye imyitozo yari igenewe abana bato bari baraturutse hirya no hino mu gihugu. Abana 94 nibo bitabiriye iyo myitozo yamaze ibyumweru bibiri, barimo abahungu 50 n'abakobwa 44. Iki gikorwa cyayobowe n'abatoza 7 bari baraturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigamije gutegura abakinnyi bazajya bifashishwa mu ikipe y'igihugu mu byiciro binyuranye by'amarushanwa ya basketball y'abakiri bato ateganyijwe mu minsi iri imbere. Dusoreze mu mikino Olympique irimo kubera mu Buyapani, aho abakinnyi b'abanyarwanda barimo guherekeza abandi mu marushanwa atandukanye. Nyuma y'uko Moise Mugisha avuyemo atarangije urugendo mu gusiganwa ku magare, abandi bakinnyi batatu batahiye aho kuwa gatanu icyumweru gishize. Marita Yankurije usiganwa ku maguru ahareshya n'ibirometero 5 yaje ku mwanya ubanziriza uwa nyuma, naho Alphonsine Gahozo na Elwaman Iraguha basiganwa metero 50 mu mukino wo koga bavuyemo barushijwe n'umukinnyi wa mbere amasegonda 5. Ku cyumweru tariki ya 8 y'uku kwezi kwa 8, umukinnyi wa gatanu mu bahagarariye u Rwanda muri iyi mikino Olympique nawe azagerageza amahirwe. Uwo ni John Hakizimana usiganwa ibirometero 42 cyangwa marathon. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1202441931. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere za kino gitondo. N'ibiganiro vyari biremeshejwe na Jewe Diana Nini Nahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo, murimo harimo Fasil Gebehu yavyegeranije ku izina rya bagenzi bacu bose. Tubikebanuye tubaha isango mu yindi biganiro bitandukanye n'amakuru tugiye kubategurira. Mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.